Alexinda Isenga nije ngoma ndabashikirize amakuru mu kirundi twabateguriye mu nkundire ndahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize abanyororo ijana na 195 nibo barekuwe kuri uyu wa gatanu n'umushikiriza manza kizigenza wa Republika mu ibohero ry'abagabo n'abakenyezi ingozi mu ntara ya Butanyerera bamwe mu barimyi bo mu makomine ya Cibitoke na Bukinanyana intara ya Bujumbura barashima igikorwa cha leta cyo kugira rusasuma kubafise udupapuro barihiye ko ifumbire haraheze ikiringo kinini kandi bararishye amafaranga yabo. Urunani rw'amasendika yabigisha Fenasebe rubona ko ihinduka ryakozwe mu gisata cy'indero ryatumye ubumenyi bw'abanyeshuri busubira inyuma bakabona ko hogira igikorwa kugira ngo hasubigwemo indinganizo y'ibyigwa. Sha tubikurikirana muri ano makuru hagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na Eric Uwimana. Alexis Ndayisenga ndasubiye kubaha ikaze. Kuri radio isanganiro amakuru yacu tuyahere mu gisata cy'ubutungane. Abanyororo injana 195 nibo barekuwe kuri uyu wa gatanu n'umushikiriza manza kizigenza wa Republika mu ibohero ry'abagabo n'abakenyezi ingozi mu ntara ya Butanyerera. Hoze Nkorera Imana yamenyesheje ko babiri mu rukurikirane rwo gutenzurira abanyororo gutyo ibitigiri mu mabohero bigabanuke, agasaba abarekuwe kwigenza neza nibasubire kugwa mu cyaha. Tubibaze Apollinaire Muzaga.
Kibohero ry'abagabo cyangwa zi hari ku banyororo 173 kuby'abakenyezi naho hari kugwa abakenyezi 19 hamwe n'abana babigeme batatu. Ni ijambo yashikirije umushikiriza manda kizigenza wa Republika avuga ko biri mu rukurikirane rw'ingendo zaterekanijwe mu mabohero yose zigamije kugabanya ibitigiri by'umurengera biri mu mabohero y'u Burundi. Roze Nkorera Imana agahanura abo barekuwe gushikira ku bikorwa by'iterambere mu miryango yabo, anabasaba kwigenza runtu kugira ntibasubire kugwa mu cyaha. Harekuwe abanyororo basaza hamwe n'abafisi ibyaha bito bito. Umushikiriza manza kizigenza wa Republika asaba abashikiriza manza bo mu turere twa Ngozi, Kayanza na Kirundo kubandanya biga amadosiye yandi nk'aya bamaze gukwiza ica kane cy'umunyororo n'abandi amazina y'abarungikwa bategereza kurungikwa gucyo babandanye kugabanya ibyo bitigiri by'umurengera. Ibohero ry'abagabo rya Ngozi ririmwo abanyororo 185,056 byubakiwe abatarenga 491 baramaze gucirwa imanza, 378 nabo bakaba bagifunzwe iby'agateganyo. Ingozi, Ponari Muzagara, Radio Isanganiro.
Urakoze Apollinaire Muzagara. Kiringo kitarenga amezi atatu nico umukuru wa sentare ntahinyuzwa yahaye amasentare yo mu ntara ya Bujumbura ngo abe yatanze icegeranyo cerekeye abanyagamatongo cyo kimwe n'abarangura imanza aribo bita abakomisiyoneri. Gamariel Nkurunziza yabivugiye igihanga muri komine Mpanda intara ya Bujumbura kuri uyu wa gatanu mu kiganiro n'abanyagihugu ku bibazo vyerekeye ubutungane. Ni inkuru tubaza Space Caritas Kabanya.
Abanyagihugu batari bake bafise imanza mu nzego z'ubutungane zitandukanye kuri uyu wa gatanu bari bishikiye mu nyumba kwa ya Zone Gihanga aho bagiranye kiyago n'abajejwe ubutungane bo muri sentare na inyuzwa bari kumwe n'umukuru w'iyo sentare. Bamwe bamenyesha ko bafise imanza zadindiye zikanka guhera, abandi imanza zabo ngo zaraciwe, hari n'abandi bafise ikibazo c'abantu barangura imanza aribo bita abakomisiyoneri.
Badushikiye aha turababwira kandi ikindi gihambaye kindi n'abatwara amasentare y'intango akukira komune Mpanda n'ababakurira batwara amasentare nkuru y'intara nabo bose bari ngaha. Ako kanya nyene ufise ikibazo sentare kanaka bakubaza baca bahamagara utwara iyo sentare mukavuganiraho nyene. Twifuza yuko ubwo butungane bwoshobora no kuba n'ahandi nabo nyene bajya baca imanza bakumva yuko bashobora kurengutswa imbere ya sentare izindi zibakurira. Icyo gihe bazogira icyo biyubara batangure guca imanza bazi ko nabo bashobora kuburanywa.
Icyo twagiye kumenya nuko hariho
umuntu cyangwa abantu bariko baragerageza kurangura ayo matongo izo manza batanga amafaranga menshi cyane bakayaha barya bahuza yatwumvirije nyene neza uko twavyifuza yaciye aduha randevu aratubwira ko ku munsi wa mbere twoca tujya kuvyigana muri Kurudapel
Gamariel Nkurunziza arongoye sentare na inyuzwa yatanze ikiringo kitarenga amezi atatu ngo amasentare abe yatohoje yatanze n'icegeranyo c'abo bantu banyaga amatongo co kimwe n'abarangura imanza aribo bita abakomisiyoneri
asaba ko mbere ikibazo kijanye n'amatongo abajeje kutugana ku burere tubaha amezi atatu muduhe ibyegeranyo tuzagirira kuba fata umwanzuro kugira ibyo bigaragara hanyuma tuhoye mu mezi atatu tube dufise uruhara rw'umwe wese mu byo karakora abo bishoboka guhagarika ibishoboka mukomeze ingufu nimwatunganiza bene igihugu n'imihezagiro yanjye ntihagire umuntu abaterwa mu byo mukora warakazi kayo mwisuza karangamutima
ibiganiro n'abanyagihugu sentare nta inyuzwa igiye kandi kubibandanya no mu muzindi ntara nkuko urongo iyo sentare yabimenyesheje Space Caritas Kabanyana bubanza Radio Isanganiro
urakoze Space Caritas Kabanyana urunani rw'amasendika bigisha FENASEBE rubona ko impinduka zakozwe mu gisata cy'indero zatumye ubumenyi bw'abanyeshuri busubira inyuma bakabona ko hogira igikorwa kugira ngo hagaruke indinganizo ya kera Antoine Manuma arongoye ugo runani abivuga afatiye ku ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hashyirwa habona igitabo cyanditswe n'abahinga batanu b'Abarundi aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yamenyesheje ko kuva ashika ku butegetsi yagumye asaba abashikiranganje b'indero gutunganya neza icyo gisata Manuma we asaba leta gushyira uburyo bukwiye mu gisata cy'indero nayo ngo umushikiranganje agashyira mu ngiro ibyo yasabye tega amatwi Antoine Manuma
gisata cy'indero cyugarijwe n'ibibazo byinshi bimwe bikava ku mpinduka zaranze igisata cy'indero kuva mu mwaka wa 2012 gihe haze ishure shingiro rikaba rihuza amashure mato mato n'igice cya mbere cy'amashure yisumbuye bya kera hakuwe mu mwaka w'icumi byari bibi ko umunyeshuri yiga umwanya muremure imbere yuko aheza igice cya mbere cy'amashuri kubera ko aba ariko arongereza ubushobozi buzotuma yibeshaho igihe atabandanije amashure y'inyuma y'ishure shingiro ko ikibazo cya leta cambere gikogwa mwaka w'icyenda bana bayahuye n'ingorane nyinshi zitasuzumwe ngo zitore ku muti hakiri kare zikibonekeza mu mashuri y'inyuma y'ishuri shingiro kuba harafutswe umwaka w'icumi bituma umwanya wo kwiga ugabanuka umwana akaja mu mashuri y'inyuma y'ishuri shingiro afise ubumenyi budakwiye impinduka zakozwe zatumye haza amashuri y'inyuma y'ishuri shingiro hakuweho igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye zatumye ubumenyi n'ubushobozi bw'abanyeshuri busubira inyuma bene integuro z'ivyigwa zirimwo utunenge twiyongera ku bihengeri abana badugana bavuye mu mashuri shingiro inama rukokoma yatunganijwe mu gisata cy'indero umwaka wa 2022 yari yatanze intumbero ibereye ku vyohinduka kugire kanovera k'inyigisho kagarukigwe ariko byinshi ntibiraja mu ngiro niko amategeko agenga igisata cy'indero n'inyigisho ariko arahinyanyurwa dusaba ko yoza yisunga intumbero guteza imbere akanovera kinyigisho turashima umwitwarariko w'umukuru w'igihugu kuko nawe nyene yifuza ko hoba impinduka tugasaba umushikiranganje w'indero ko gushyira mu ngiro umwitwarariko w'umukuru w'igihugu yokoranye inama abegwa n'iby'indero kugire habisuzumwa yishyirwa mu ngiro y'ibyasabwe mu nama rukokoma ya 2022 kuko ari umushinge w'ibyohinduka ariko ibyo bitegerezwa gushyigikirwa no kongereza uburyo bugenewe igisata cy'indero kugire haboneke abigisha amasomero bikoresho mfashanyigisho intebe bikwiye agahembo k'abigisha ni ngombwa kongerezwe kugire bareke guta akazi kuko bizokwama bihungabanya igisata cy'indero umuti utabonetse
isanganiro inama isumba ingimba
amakuru yacu tuyabandanize mu gisata cy'uburimyi bamwe mu barimyi bo mu makomine ya Cibitoke na Bukinanyana intara ya Bujumbura barashima igikorwa cya leta cyo kugira rusasuma rw'abafise udupapuro barihiye k'ifumbire haraheze ikiringo kinini kandi bararishye amafaranga yabo ariko rero ngo ntibatahura ingene batondera ifumbire bamaze kurihira kandi nisize niyaraheze bakabona ko leta yari kuye gushiraho umugambi wayo waho gushira iyo fumbire kugira ngo umurimyi ayironke bimworoheye atarinze kuruha
byukuri iki gikogwa ni kiza ariko twebwe abene igihugu twaratanze amafaranga yiwacu tukabona ibintu bi nibi turi hamahera twongere tugaruke tuyitondere uraje umunsi baguhe kamwe ejo uragarutse baguha kandi n'inkoni harije zinahaba mukanigana n'abantu ngo jengo naje kare uhundi ngo we kadata urumva ibyo bintu vraiment
kubona umuntu ushara gutanga amafaranga ukagura ifumbire amakashi ariko mu nyuma ukayitondera ukagira gute ni ugiye kugira ngo bayiguhe ukagwa agafuko kamwe wakomanze 24 urumva nakamara manze ifumbire iri muri bonyene kuko twebwe abanyagihutu yiyandikisha ko sitwe tuyironga ironga bategetse nibo baza bagapakira makamyo bajana twebwe tukabura ifumbire kandi ari twebwe bene kurima ari twebwe abanyagihutu bene kurima imirima yacu igapfa ari kabategetse bakagenda bakaza namba bayitwa mu mirima yabo namba bayijana kuyidandaza ntabyo tuzi bapakira bakigira twebwe ifumbire tukayibora tugatahe umurimo gapfa abana bakicwa n'ingoyi isezirashera guhera twaratanze amafaranga y'ifumbire tugace tugenda muri marché noir kugura ifumbire isezo yose gahera tutararonga ifumbire twatangiye amafaranga
ipfite aka katase banyandikiye kugira ngo ufate ifumbire mugabo kubera ndi muto muto ifumbire ironka abakomeye twebwe bato bato ntituyironka urya yitanga araba igikenya ho kiri akatanga ifumbire
rero ikintu cyokogwa leta yo nyine nitore ahantu ishobora kuza umwene gihugu yipfuze ufumbire ayigura ayibona ku makashi kuko ibi bintu byo kuza tugatondaga aha nkuko menga sinzi biragoye leta rero niyibishire mu minwe igiri hangare yayo tuzoze tuza tufise amahera twamatugura cyane tugenda tureba mu agronome aza tumwereka ati dore umurima wanje nguyu njana rero kuri ahangare ya leta nigurire agafumbire
leta numuvyeyi mugihe dutanze amafaranga yacu twebwe abane guhigo nibagende bakomanda ifumbire baduhe ifumbire yacu nkuko tuba twayisabye atakintu cyo kuvuga ngo tutora gafugo kamwe canke isezihere namba wagize ku isezo a ukazoyironka muri sezo se urumva nakamara manza
nuko tuhi ifumbire ku mategeko neza cyane nade tugatanga amafaranga yiwacu tuvuga uko ifumbire tuyirose
tubajije abari ko bakurikirana ico gikogwa cya rusasuma naho batashimye kuvugira kuri mikro yacu bavuga ko ari gikogwa leta yashinze kugira ngo abarimyi bazoronka ifumbire yabo bitagoranye nayo mu itangazo ry'ubushikiranganje bw'uburimyi ryo kuwa 9/0 uno mwaka ryamenyesheje ko hagiye kuba isekeza ryo gutohoza no kwegeranya ubutike bwose abarimyi batashoboye kuronkera ifumbire guhera ku gatasi ko mu mwaka w'ibihumbi 2022 gushika ku gatasi kuno mwaka wa 2026 umurimyi wese akabwirizwa kumenyesha uburinganire bw'umurima wiwe bukanemezwa n'abatware bo muri ako karere iryo sekeza ni ryo kuva ku igenekerezo rya 13 gushika kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 17/0 isanganiro Musitanteri wa komine Muhanga aranegura ko abakozi ba leta bo muri zone Muhanga batitabira ibikorwa rusangi agasaba uburongoye zone Muhanga kumukorera urutonde rw'abakozi ba leta bakorera muri iyo zone kugira ngo bahimirizwe kugira ngo bazoze baritabira ibikorwa by'iterambere rusangi bamwe mu bakozi bakavuga ko ibituma batitaba ibikorwa rusangi buri wa gatandatu ari uko bari mu bikorwa byo kwigisha kugira ngo bazoshobore kumara intonde z'ivyigwa abandi nabo bakavuga ko ari akaryo baba barose ko gukora ibikorwa by'iterambere mu mihana yabo tubibaze Patrick Sengiyumwa
kuri uyu wa gatandatu bajejwe intwaro muri komine Muhanga hamwe n'abanyagihugu bo muri yo komine bazindutse bakora ibikorwa rusangi byo gucibara barariri ku kibanza kiri ku mutumba gashibuka aho ngo bagiye kuzubaka ikibanza ciratiro muri ivyo bikorwa rusangi ya Nosiata Nizigiyimana mustanire wa komine Muhanga yaneguye kwa abakozi ba leta batitabira ku bwinshi ibikorwa by'iterambere rusangi
kimbabaza abafunctionnaire bo ngaha ntabona bonye sinzi ko barimwe muraba adutegerezwa gukora tutiziganye hamwe atamuntu numwe dusiga inyuma nimba uri umukozi wa leta ukabudashaka gushigikira ibikorwa rusangi tuzovugana kuko uko biri kose igikorwa rusangi si cy'umuntu umwe canke si cy'abene gihugu gusa si cy'abantu babarimye canke baborotsi ni cy'abantu bose aha rero cyewe nkeneye muzongirire urutonde rw'abakozi ba leta bari muri zone ya Muhanga ndarukeneye
bamwe muri abo bakozi ba leta bo muri commune Muhanga twavuganye batumenyesheje ko benshi muri bo arabigisha abo nabo ngo baba bagiye kwigisha ngo bazoshobore kumara intonde z'ivyigwa aha bandi nabo bavuga ko ariko kajyo baba baronse ko gukora ibikorwa byo kwiteza imbere mu miryango yabo
twebwe nk'abakozi ba leta niho rusenge turabyitaba ariko rero se ku bwinshi kuko hari igihe umuntu abishika gafatirwa kubera nuwo munsi natwe tuba turasaba kwingunganya nica gituma bituma tutitabikorwa rusenge na yahandi ho turabyitabira kuko tureka kuteza imbere igihugu cyatwibarase
kubera yuko usanga guhera ku munsi wa mbere gushika ku wa gatanu tuba turi mu bikorwa bya minsi yose nk'abakozi ba leta turakunda natwe gukorera igihugu ibikorwa rusange turabikunda rwose ariko hari igihe bishika ugasanga turafatiriwe nk'umunsi wo ku gatandatu ugasanga abigisha bamwe bamwe bagiye kugira renforcement y'ivyigwa bimwe bimwe umuntu niyo cavuga ngo iminsi yose samedi ngonda mba ndi muri ibi na biriya na biriya aho rero n'abantu b'abakozi ba leta batavyitaba uwo munsi wo kwikubita agashi ntitwame twitwaza ngo turi muri ibi na biriya
umustantire wa komine Muhangano Siyatanizigiyimana asaba barongoye kubaha indongozi ndetse ngo bakazishigikiza ibikorwa by'iterambere imuhanga mu ntara ya Butanyerera Patrick Nsengiyumva ku bwa radio Isanganiro
urakoze Patrick Nsengiyumva amafaranga angana miliyoni 680 niyo ugwaruka 400 ruhurikiye mu migwi yo kuziganya no kugurana na bita Cirque ikorera ku mugwa mukuru wa komine Mwaro mu ntara ya Gitega gwagabuye mu mpera z'umwaka uheze wa 2025 waserukiye ugo gwaruka avuga ko rushobora kwitunganiriza ibikorwa biciye mu ngurane baba basabye mu stanteri wa komine Mwaro aro gwa Rukundo Karixte abasaba kwiyumvira n'ibindi bikogwa bokora kugira ngo bavyaze umusaruro ibarabara rica ku mugwa mukuru w'iyo komine tubibaze Laurent Dikuri
ubwo gwaruka rungana 400 go ku mugwa mukuru wa komine Mwaro mu ntara ya Gitega ruhurikiye mu migwi 12 mu runani bise ntunganiriza Deon Shimira Imana arongoye ugo runani avuga ko ubwo gwaruka gwagabuye miliyoni 680 mu mpera z'umwaka w'2025 avuga ko iyo migwi yo kuziganya no kugurana na bita Cirque ikurikiranwa n'ishyirahamwe biraturaba ryanabasabiye uruhusha mu banki BRB avuga ko bakoresheje ingurane ntonto basaba bamwe biyubakiye inzu babamwo abandi bagura amamoto abandi bakaba bitunganiriza imirimo yabo Gahungu Edi yaserukiye ishyirahamwe biraturaba mu bikorwa byo kuri uyu wa kane byo kurimbura ingene umwaka w'2025 wagenze yamenyesheje ko ishyirahamwe biraturaba rikurikirana ugwaruka 600 ugwo mu mazone indwi kuri 10 ari muri iyi komine ya Mwaro amenyesha ko bamwe muri ugo gwaruka gwahora rukorera abandi ubu ngo rukaba rwitunganiriza imirimo musante yo komine Mwaro Karixe Gwarukundo avuga ko ugwaruka ruri muri ugo runani ruterera mu iterambere rya komine arabahanura kwiyumvira n'ibindi bikorwa bokoreramwo ngo nk'akarorero kurima imboga kugira bakure akunguko mwibarabara rya kaburimbo rica Imwaro rikaba rifatanya umugwa mukuru w'ubutunzi n'umugwa mukuru wa politike w'igihugu Imwaro Laurent Dikuri yo radio Isanganiro
Laurent Dikuri yo tugushimire ni hano duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye dushimire mwebwe mwese mwayakurikiye shimire na Eric Uwimana amfashije muhinga bw'ivyuma kuri mikro yari Alexis Ndayisenga ibindi biganiro n'amakuru birabandanya kuri radio Isanganiro